bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri cyo gatanu Washington DC muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze rero mu makuru tubafitiye
kuruka n'inziza ariko uraje zone inye nibimeze kubaka inzu y'igorofa nk'ibiro bya zone urumva yuko abarimo gusamara kumbore nta buzindi migambi yogiye imbere kurusha icyo
uyu ni Jean Bosco Ntahimpera avugira ubushikiranganje bw'intwaro ibereye mu gihugu cy'u Burundi yagiriza commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura gukoresha nabi amafaranga aragenewe kubaka igorofa ikoreramo umukuru wa zone Kanyosha iyo nkuru co kimwe niyerekeye abanywanyi babiri bo mu runani ya mizero y'abarundi mu ntara ya Muyinga bari mu minwe y'igipolisi kuva kuno wa gatandatu turazigaruka ko handi hato muraguma hagufi ya radio yanyu mwidonito amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahera mu gisata cha politike n'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi hari abanywanyi babiri burunani ya mizero y'abarundi hari mu rongoye muri commune Gasogwe y'intara ya Muyinga bari mu minwe y'igipolisi kuva kuri no wa gatandatu mu gipolisi ntibaratangaza ico bahogwa ari ku rongoye urwo runani yemeza ko amakuru yo kwizera bafise bariko bazira kuba barigishije gutora oya muri kamara mpaka yimirije umenyesha makuru wacu Muyinga Jean Bosco ndarurinze dukeshe no nkuru aratubwira umwidondoro wabafashwe.
Abafashwe bashigwa mu minwe y'igipolisi muri commune ya Gasogwe kuva kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba ni bacha mugwanka Karoli na Maniragaba Samuel bafatiwe ku mutumbo wa Kinama hafi kambi impunzi z'abakongomani muri abo bafashwe uyo yitwa Karoli bacha mugwanka asanzwe ari mu nama mpanunzu wa jambo ya commune Gasogwe akaba yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi niwe asanzwe aserukira ugo runani muri yo commune ya Gasogwe. Prosper Bizindavye aserukira ugwaruka muri ugo runani mu ntara ya Muyinga niwe akurikirana buri munsi ivyihagarikwa ryabo bantu avuga ko amatohoza amaze gukora amaze kumumenyesha ico bariko barakurikiranwa
cyo bamwagirije bamugije yuko ngo babe barikarikisha ngo kuzotora oya kwibuzwa shingiro yimije kuzotorwa mugabe ikintu kirutangaza no kuntu umuntu aja kwigisha umuntu w'umugenzi wiwe basanzwe bagendana nyene sinumva impamvu bacha baja kwigisha kubafata umuntu bakarikisha oya katari nama katari nama ikirabera mu kabari nimba ari ibintu bavuga ngo yerekarikisha oya gutotora oya kwibuzwa shingiro yimirije nibavuge bati yari karavyigisha naka ano dushaka kuvuga tuti nyabari kararenga mugabe mu gihe umuntu batashuye kumwerekana ivyo bintu n'ukuri nika gatotezo nyine n'ukuri turasavye utungane bukore
iyo ndongozi mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi mu ntara ya Muyinga ivuga ko atakindi abo bantu bariko barazira atari ivyumviro vyabo vya politike bizindavyi ntakijya nino mu kwagiriza umustanteri wa commune Gasogwe ko ariwe ari nyuma y'iryo hagariko
ko umustanteri ava hamwe n'uwo bacha mu banka sharire va mu mwaka uheze mu ari mu mezi yo mu kwindwi no mu kumunani umustanteri we nyine ubwiwe yeregeza kuja ku mutugatumba basanga avuka ararondera imbonera kuravuga yuko washarire wazo mukubita mbere n'ipikipiki agira ko bishobase bakanayiturira ivyo Imana yarakinze ntivyigeze biba ariko mu mpera z'ukwezi kwa kumwaka uheze mu kwezi kwa 12 hari umubonera kuri kwa Saratier yaregeze ko bavuye ku gatumba icyo musanga aho nyaho gatagara yarakubitiye arakubitse ngo hire ku ipikipiki mana yarakinze nta kindi kintu cabaye washari acara ipikipiki acarigira birahera ariko twarabivyiye mu santeri nabandi basanzwe bakorana ntacu yigeze bikora ko sebyo cyo turiho turabona shari yareka arazira nimva za politiki
tumaze kumva ko uramutswa commune aregwa kuri urugo rugero vyabaye ngombwa ko tumwegera kugira turonke umuco Jean-Claude Bartwanayo arongoye commune ya Gasogwe yatwakiriye ariko tumaze kumubwira ikitugenza yaciye aturungika ku nyamiramabi yari ifise idosiye yabo bantu iyo nyamiramabi nayo nyene yaciye iturungika ku wirongoye muri commune uwo nawe adateve acha aturangira kubariza ku buvugizi bw'igipolisi Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko ariko aragerageza kuvugana n'abarongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga kugira yegeranye amakuru akwiye ashobora gushikiriza kuri iyo dosi Muyinga muraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarurinze yarakenuye mu gisata cyo gutwara neza naho ubushikiranganje bw'intwaro ibereye mu Burundi uranegura ingene amakomune atandukanye yakoresheje intererano ya leta mu migambi iterambere muri 2017 mu kiganiro n'amenyesha makuru mu kanya ubwo bushikiranganje bwashikirije icegeranyo budo mu rutoke kutunenge dutandukanye mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye ico kiganiro
Ugo bushikiranganje bunegura ingene amakomine amwamwe yakoresheje intererano ya leta mu migambi iterambere ayo mafaranga ni za miliyoni 500 zagenewe amakomine Jean Bosco Ntayimpera avugira ugo bushikiranganje adomurutoke kuri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura avuga ko yakoresheje ayo mafaranga mu kubaka igorofa ikoreramwo umukuru wa zone Kiyenzi umugambi utari wo gushira imbere nkuko abivuga
mu makomine atandukanye hariho ukudaha agaciro ibintu gasanga yego hari bikoze bibingira kamaro mugabo mu byukuri kubijanye n'iterambere rya commune bidaheza ngo bigire ico bifasha iterambere ry'abanyagihugu bitagira ico bifasha korofa ni nziza ariko uravye zone inge nibimeze kubaka inzu y'igorofa nk'ibiro bya zone urumva yuko abari mu gusamara kumbore nta buzindi migambi yogiye imbere kurusha icyo
uwavugira ubushikiranganje bw'intwari ibereye avuga ko mu gihe ayo mafaranga yakoreshejwe nabi hari inzego zitegerezwa guca zibikurikiranira hafi akavuga ko ubushikiranganje avugira budaca imanza ariko ko butanga intumbero
ku kijyanye n'ayo mafaranga ahabwa amakomine muti iyo habaye ubunyonyezi iyo habaye ubunyonyezi tugaruka ahandi kuko ubushikiranganje bw'intwari ibereye ntibucimanza oya ntibucimanza ubwo bunyonyezi burashobora kuba biciye mu itangwa ry'amasoko birashoboka cyane naho nyine sitse dushoboka tuvuga ngo subiza cyane igihugu ariko turatanga intumbero nimba bibonetse yuko mukubaka inyubako rusangi kanaka hagiyemwo amanyanga twebwe turaheza tugatanga uko twabibonye tugavuga n'ingene tubona byari bikwiye kugenda na cyane cyane twisunze amategeko hanyuma ubunyonyezi bubonetsemo urumva ari ubusuma buca mu gisata cy'ubutungane n'ubundi
Jean Bosco Ntayimpera yanashikirije ko n'ikiyaga Tanganyika kibandanya kugeramirwa n'imicafu igisukwamwo hamwe n'inyubakwa zibandanya kubakwa ku nkengera zacu hatisunzwe amategeko uwavugira ubushikiranganje bw'intwari ibereye avuga zimwe mu ngaruka mbi
aha tubabwira ko twasanze ikiyaga Tanganyika kigeramiwe cyane n'ibikorwa by'abantu bamwe bubaka ku nkengera zacu abandi bagenda basukamwo imicafu yaba iva mu ngo z'abantu canke iva mu mahinguriro atandukanye inkurikizi zacu bikaba ko ku ruhande rw'u Burundi usanga amazi ahari ari mabi cyane n'amafi areza gahunga akigira handi noneho nicegeranyo cyatanzwe n'uburimyi n'ubworozi cyarerekanye yuko ufatiye umwaka w'2022 amafi umwimbu waboneka wari amatoni ashika 23,000 ariko 2010 yari amatoni 10,000 murumva uruhombo rw'amatoni ashika 13,000 mu myaka 10 camwibaza mu myaka izoza nyene bizoba byifashe
uwo mutegetsi ashikiriza ko no kuvyerekeye ikiyaga Tanganyika igikorwa ari cibisata bijejwe gufata ingingo mu mwaka wa 2017 ubushikiranganje bw'intwari ibereye buvuga ko bwanagendeye amashuri yisumbuye yatari make afise uburaro ashika kuri 18 niyo yagendewe n'intumwa z'ubwo bushikiranganje Jean Bosco Ntayimpera akavuga ko intumbero yo gukangurira ugwaruka go Burundi bwejo mu bijanye no gutsimbataza intwari ibereye no kugwanya ibiturire Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Hejo ya Amerika Washington DC mu Kirundi no Kinyarwanda turacabandanya makuru tubafitiye muri kano kanya abaruzi bibitunga muri commune Bukinanyana iri mu ntara cy'ibitoke mu Burundi barasaba kwegerezwa abaganga bibitungwa ugushikira abaganga bisaba urugendo rw'amasaha abiri kanaho nyene bagashobora kutabaronka ni mu gihe havugwa indwara yayobeye abahinga yafashe ibitungwa mu ntara zitandukanye z'u Burundi mugenzi wacu mu cy'ibitoke Diane Ndonse yishikiye mu isoko ridandarizwamo ibitungwa aratangura twumvisha uko yabisanze
Ani ku isoko y'indora imwe mu masoko y'ibitungwa yo mu gihugu iri muri commune Bukinanyana y'intara ya Cibitoke iyi ntara isanzwe hano rubibe n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Republika iharanira demokrasi ya Kongo indongozi zo muri zone ndora zivuga ko ibyo bituma ibitungwa byo kuri ino soko birangurwa ahanini n'abadandaza bava muri ibyo bihugu Aborozi bibitungwa bo muri no commune ya Bukinanyana bavuga ko urudandazwa rwavyo ngo bateje imbere ariko bagahura n'inzitizi zo kubura abaganga hagufi yabo bitwararika amagara y'ibitungwa.
Mwatuguriza abantu bapfura impene ku buryo bwa kijembere bunyarutse. Dufise abantu bazivura bari hafi banyarusa bica bifasha zikaronka mitende n'ingo.
Muhamagara umuntu azivura.
Muhamagara umuveterineri mwa yatabonetse hafi na intungura ashobora gusinzikara.
Bigenda gute?
Sinzi bakwiye kumukereka bari kumudushikiriza yamari hafi.
Ubu ngatabutse kugeza ute?
Arabaza ariko ushobora kumurandira ntumutore muwo mwanya.
Aha kandi ababorozi b'ibitungwa bavuga ko bishobora kugwara no gupfa bigapfa ntibamenye icavyishe. Ivyo biruko mugiye muri kino gihe intara zimwe zimwe zivugwamo ikiza c'ingwara yateye impene hamwe n'intama.
Gusa mu rutonde limiti tuze turazivuza jemaze gupfisha intoko zitanu ntono mugabo
kuva rya
ahetse nk'amezi abiri hari nko mu kwicenda ifatwa icugumira hamwe kandi rugipfa kandi tanyagiwe.
Hari ico bibaza ko zabifana n'ikiza kivugwa mu ntara zimwe zimwe.
Icyo no uvuga cy'isano bitungwa vyama biguma bigwara mugabo bigakenerwa kuvugwa mugabo ciza ciriho gifashiza ngwara za ruguru gishobora gutandukira n'izi ntara bo dufasha bakatwonderera imiti yo gukingira ibyo bitungwa.
Abajejwe ubuvuzi bw'ibitungwa muri komine Bukinanyana bavuga ko icyo gikorwa bakirangura ari abantu babiri gusa. Komine Bukinanyana nayo ikaba igizwe n'imitumba igera kuri 30. Abajejwe intwaro bavuga ko ari nayo izo bwa mbere mu makomine afise imitumba myinshi mu ntara yose. Akaba ari nayo mvo yo kudashikira umuganga w'ibitungwa ku borozi. Umuganga w'ibitungwa muri no komine Manirakiza Bonifasi asaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ari nabwo akukira kubarosa uburyo bwo kwiyunguruza kugira bame batabaye amagara y'ibitungwa ibintu bitarayangara.
Mu bisanzwe uburyo bwo kwiyunguruza naho buhari ntabwo bunameze neza. Ama mutu baduhaye uyu mwanya hagwa kola twari twipakiza. Cyo dusaba nuko ushanganje budutwara ngo dufasha bukaturonsa cyane cyane uburyo bwo kwiyunguruza bunyaruka hakiri kare kandi bukadufasha no kuduha icyo dukoresha mu bwo byo kwiyunguruza nk'ibyerekeye igitoro n'ibindi.
Nayo kubijanye n'ikiza cy'ingwara kimaze iminsi kibonekeza mu ntara zimwe zimwe urongoye zone Ndora Manirakiza Pascaline asaba abamukurira mu ntwaro gushira uburyo mu bijanye n'ipimwa ry'ibitungwa aho kitaribonekeza.
Icyo twosaba badukurira mu ntwaro nuko bakurikirana bagapima neza nk'abaveterineri bajejwe ivyo ubworozi bagapima bakaraba iyo ngwara bakaraba n'imiti yovura iyo ngwara canke n'ukuntu bokingira izi ntungwa ziwacu kugira ntizizohave zifatwa n'izo ngwara.
Twibutse ko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwatangaje muri uku kwezi kw'imene zigera ku 344 arizo zamenyekanye ko zapfuye zitanywe n'ingwara y'ikiza mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze mu ntara ya Gitega, Kirundo hamwe na Mwaro. Mu ntumbero yo gukingira ibindi bitungwa byo mu zindi ntara hamwe n'amagara y'abantu ubushikiranganji bwarashinze ingingo yo guhagarika urudandazwa rw'izo ntungwa muri izo ntara hamwe n'urw'inyama zazo. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye. Mu Burundi amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro hategekanijwe mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka yamara abarundi bose ntibabona co kimwe ayo matora. Ahandi abarundi batariko barahuriza ni ku ntererano leta iriko irasaba abarundi igamije gutunganya amatora yo mu mwaka wa 2020. Hari abanyepolitiki na cane cane batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko usivye ko iyo ntererano iriko itangishwa ku gahato hatari bwanagere gutunganya amatora matora ya kamara mpaka kuvyerekeye inyanyuga zibwirizwa nshingiro umutumire mu kiganiro muri sanga mukanya Gaston Sindimwo icegera cambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye ku telefone na mugenzi wacu Frederic Nkundukije yagarutse kuri ibyo bibazo byose reka twongere tubatega amatwi
twibaza yuko atagihe kizogera aho abarundi bose bazari mu gihugu kugira ngo tuve mu tutumanye amatora mu 2014 twaragerageje kugira duhindure ibyiza shingiro muri abo benshi bavuze ko hatari bwagere uno munsi rero twebwe muri leta twabonye ko hageze ko duhindura ibyiza shingiro kugira ngo rije ku gihe cya none ari nacyo gituma twafashe iyo ngingo nimuvuze ngo muzorindire abarundi bose batahe uyu munsi nuzo kwigera ubaho na rimwe
hari ikibazo gihambaye cyane rwose ayo matora nk'uko byandikwa nk'uko leta y'u Burundi yabitangaje iyo tunganywa mu kwezi kwa gatanu murabona ko ubu mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatanu abarundi bose bazaba bamaze gusigurirwa ingingo nkuru nkuru ziri ka muri ayo matora kamarampaka
dusa n'ibintu bisa n'ibitunganyije neza kuko uno munsi ibyo byo guhinyanyura byavuye mu barundi bo nyene ubu no kugenda kubasigura yuko ibyo badusabye twabishizemo nibaza yuko no kugororera ko kantu gatoye gusa n'ahandi ho ibintu ntango nta ntambamye ziriho kandi nitubone nyene bogira makenga ari bo bogira makenga nyamwe bavuga ngo umukorezi niwe afite amakenga gusumba padiri ibyo rero turabona yuko ibintu bizogenda neza atangora
hari kandi ikibazo ihambaye cyane rwose kishikirizwa n'aba tari bake amashyirahamwe mpuzamakungu ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa ko tugarutse ubwa mbere na mbere ku makuru yatangajwe n'abatetsi bo mu Burundi hariho umutegetsi atwara ishyirahamwe ry'igihugu ryigenga rijeje gutunganya amatora avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kuri aya matora kitaragera ariko turazi ko hari abategetsi bo mu Burundi bamaze gutera akamu gasaba abanyagihugu gutora ego muri aya matora amatora kamarampaka referendum yaho mu buhavuga ko iki izo n'imizi ibiri zitandukanye mu mategetsi
nibasanze birashobora gushikaho umwe ashobora kwihenda akavuga ibica nk'ibindi muri uwo muri rusange aho tugeze amaso nuko igikorwa cyo guhamagarira abene gihugu gutora ego canke oya kitaragera uno munsi turi mu ntumbero yo kusigurira abene gihugu ibyahindutse twamenyeshe yuko abari umwe migambwe canke ayandi mashami yose bazoshikirwa kugira ngo basigurirwe ingingo zahindutse n'igituma zahindutse hanyuma nabo nyine bashobora kajya kuzonka ingene basigurira abanywanyi babo intumbero bazaba batoye gutura ego canke oya ni ukuvuga rero uyu mwanya ntiwagera mbere nabo babihenze bakabigira urabona yuko bakosoye kandi tutabikosoye bigende neza
ku kibazo cyo gutoza intererano y'amatora yo mu 2020 naco icyo kibazo ni ikibazo gihambaye naco nyene batavuga rumwe na leta bavuga ko ayo mafaranga y'intererano ariko atozwa ku gahato mubabwire iki
ubwa mbere sinzi ko umaze kubona yuko abantu benshi bamaze kuja guterera ko bagenda ku bigombe bwabo twebwe muri leta twashize imbere ubugombe nacyo bituma urabona ubushikiranganji ubucanke ubundi canke abagwiza tunga abacanke abandi canke abategetsi abacanke abandi bagenda ku bugombe bwabo kugira ngo batange iyo ntererano ni inzira yo kwereka urukundo abarundi bafitiye igihugu cyabo kuko niyo ntumbero tumaze iminsi duhimiriza yuko abarundi bo kwitunganiriza ibyabo baravye uburyo bafise nicyo bituma rero ntihagire ufata ibica nk'ibindi nibaza yuko tuzobigira mu gushaka kwa mugabo tukarabatse mbega uko gushaka k'umuntu wese kutunganywa gute niho hacaza itegeko rishobora kwitunganya mugabo nta muntu azaja ugahato gutatanza yangu izogenda ku n'umuntu cyangwa ukundi
mu bategetsi barongoye imigambo itavuga rumwe na leta ikaba atavuga rumwe na leta eka n'amashyirahamwe amwamwe atagira inyungu za politike gushiku ntiyemera ko ayo matora yarakwiye gutunganywa muri iki gihe hari akigoro leta iri kwiragira kugira ngo ibajijure canke umugambi mufite n'uwe kugira ngo nabo bagire uruhara muri ayo matora
icyo no kumenyesha nuko twe tumenyereye tuzoye bya politike nta na rimwe bizokwera de kandi uri kutunganya igikorwa cyiza ntuzorinde ko bose barinda kuza hari abazozo babisanga ko bakakijamo kuko tumaze kubona ngaha imisi yose hari ikogwa bitunganijwe itariki ibikogwa igeze benshi usanga babatabaritegura nico bituma twebwe tuti urutari bugusige bwo kubanza ika rero twebwe kuko ibijanye n'igizwa shingiro biraba barundi kandi nitwe tubazwe burundi uno munsi nico gituma tuzira kubaha inzira zose nayo kumbwira ngo amahanga amakungu igeze amakungu birabijyaje twe twa ibyabo amakungu atunganya iwawe nta makungu numva aza gutunganya ahanaka cyangwa ahanaka twebwe twarabye ibyo kiza abarundi byo bibiri abandi banyepolitiki nibaza yuko ngira ngo ni ubwoba bw'amatora kuko twebwe twimirije amatora kandi twe duhimiriza abarundi bose ko buza kugira bayategure ejo ntihazogira inyenda muvano ya ngogo ngo byagenze uko cyangwa ibyo bigenze ukundi ahubwo uyu mwanya bari kubarata yo kugira impari zitagira mvura boza tugatunganya ingene amatora azogenda neza ku neza yabo mbere ibyumviro byabo nazo nyene bigashikirizwa.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga turi kumwe na vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo muri iki gihe turakufise kandi umunywa wa iradiyo Ijwi rya Amerika Nduwimana mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Frederic.
Mwiriwe neza muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ego me murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ego nataka gutera ikibazo. Nataka nabibaze nyakwa mutumire ndakura mugize mutumire.
Arakumva duga ku ijambo.
Kibazo cyane cyangwa kumwibariza ego vraiment kibazo cyo gutora ego cyane oya turagishyigikiye cyane kuko abantu badashyigikiye ego bande badashyigikiye ibyirirwa shingiro byo gutora ego cyane oya bamwe turabona nyine badashaka Uburundi icyo nsaba nyakubahwa mwebwe mwari mukwiye kuraba zina murundi wese murakungene mwo muhimiriza kugira atore kuko gutora ni cya mbere kandi ni byiza mwebwe nyakuwa woba mugeze kugira muhimiriza zina munyagihugu wese ashaka gutora ku bushake bwiwe cyangwa ku bugombe bwiwe ninde icyo ni cya mbere cya kabiri nacyo nyakubahwa mwebwe mufise imvugo izihe zo gufasha umunyagihugu ari wese kugira atore ibyirirwa shingiro kuko hariho benshi maze kubona badashaka gutora ibyirirwa shingiro kuko nacyo by'abanyagihugu turakwize gutora ego cyane oya urumva naje munyagihugu ugenda utora ego murakoze
murakoze Nduwimana mureka mukanya turasaba vice president wa mbere abishure kuri ibyo bibazo bibiri ariko reka tubanze dufate Manirakiza. Manirakiza mwiriwe neza?
Amahoro.
Amahoro muri hehe?
Kuri mu ntara ya Cibitoke.
Mu Cibitoke murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ikibazo nagomba mbaze.
Yego.
Akabazo nagomba mbaze naka. Mbe hari umushingamateka yaheruka kuvugira aho kuri Amerika mu mizere y'abarundi yaravuze yuko bijya bintu byo guterera mu matora hamwe bitajyanye n'amategeko none hamwe nk'umuntu atazotanga iyo ntererano none ntabwo bazokwigera bamufata nabi cyangwa bamurondera ntabyo ndashobora kumenya kuko ntabwo bari batumiye uwo badasanzwe mugambi.
Murakoze Manirakiza reka de jambo
akandi
kabazo duga ku ijambo
arakandi kabazo narifite none nk'umuntu akadoja we n'iryo tora ry'ibwiriza shingiro hari inkurikirano hari ingene bazomukurikira cyangwa nazo batanu uburenganzira bwiwe.
Murakoze Manirakiza reka duhe ijambo vice perezida w'u Burundi Gaston Sidimwo atangwe yishyura ibibazo bya Nduwimana acagira ko ku bibazo bya Manirakiza mduge ku ijambo.
Ego murakoze Nduwimana yabaje ati mbega gutora ego canke oya yogenda gute ngo twarigisha abarundi ubambe twebwe ntitwigisha abarundi gutora ego canke oya icyo turagira turi twigisha abarundi ibyahindutse muri iryo hinyanyurwa ry'iryo bwizwa shingiro igihe cyo kubabwira atore ego canke oya izoshikirizwa na wa mugwi seni ariwo wijejwe mugabo ikintu twabwira nuko muri aya matora twarabivuze mbere n'abarongwese barabivuze igikuru nuko abandi bihabona uburenganzira bwo gutora kugira rero wihe uburenganzira bwo gutora nuko uja kwiyandikisha kugira ubuje mu bazotora hanyuma kukubwira ngo kuko mu gutora ushobora gutora ego canke oya mugabo uba wariyandikishije hanyuma umuntu avuga ngo ntazotora ntazogira ante nta gitsure kiriho kuko gutora sagahato gutora ni ubwenegihugu bw'inyene bashobora kuja gutora cyangwa kareka gutora mbega uretse kuja gutora ngukiki cyane manda babwira kenshi ureka gutora mugo ureka gutwaga kandi ngira benshi bamaze kwibona n'iyo bwirizwa shingiye ukazoreka kwitora izoreka gutwara izojaho kandi utayitora nje gituma rero twohimiriza abarundi bose mu nzego zitandukanye yuko ubwa mbere yuko bufata ubwenegihugu bwabo bakabukingira mu kujya kwiyandikisha kugira bazoje gutora kandi noneho mwarumvise yuko hari aho niyo ryandikwa ryoba rimwe kuko rikazoca riguha n'uburenganzira bwo kuja gutora mu mwaka w'2020 none ubwo butegetsi mushaka muzobushikira gute mutagiye gutora ubwo butegetsi mushaka muzobushikira gute mutatoye abo mushaka nicyo gituma twebwe muri leta twafashe ingendo yo guhimiriza abarundi bose imigambwe yose amadini yose kugira twese tuje mu nzira imwe inzira yo kugira ngo abarundi bashobore kugira uburenganzira bwo kwitorera ibyo bagomba atamusunikana iyo niyo twoshobora kubashikiriza kuri iryo jambo rya mbere hanyuma wundi yavuze ati mbega utazoterera bizogenda gute ubwa mbere ni uko abarundi bose guterera si amahera gusa hari uguterera mu buryo hari uguterera mu nguvu hari uguterera mu bwenge dusaba abarundi yuko ubwa mbere yuko bumenya ko uno munsi leta iriho yipfuza yuko abarundi bakunda igihugu cyabo cyabibarutse kuko tumaze kubona yuko hariho benshi bagituka bakagicyoza mbere bagacyoza n'abategetsi bacu mugabo umutegetsi ucyogeje umutegetsi w'igihugu cyawe uba uri kuri icyoza wowe nyine ucyogeje umutegetsi w'igihugu cyawe uba uri kuri icyoza wenyine aho uri nicyo gituma twebwe twasabye yuko intererano yoba ku bugombe bw'umurundi uwo ari wese mbega mugabo tugize ubugombe gusa bica bigenda gute nicyo bituma haciye haba ingingo yo kugira babitunganye neza kugira ngo murazi neza yuko hari igihe twatanze amahera icyo gihe yari bayita ngo akigoro fordogere mugabo ayo mahera tuziyagiye nicyo bituma baci bayaha inzira nziza
murabye
ayo mahera aboneke
kuva iyo ntererano vice president wa mbere w'Urundi itanguye gusabwa abarundi mubona bariko bayitaba gute
gushuka uno munsi turaje abarundi bariko bayitaba neza cyane rwose kandi biradushimisha kandi tugashimira abarundi kubona umutima wo gukunda igihugu wa cyogaruka mu barundi ingariza kwija mu ryanyu bavuga ati mbega abatazoyitaba abatazoja muri ayo matora ahicyo tuzobagira ihibandewe kuko igihe wikuye mu washingana hasi ukikura mu bagabo ukareka gusoma hamwe n'abandi twebwe tukukuraba kwiye kuko nuko gusa twe tubahanura yuko bazoba bahombye kuko bazotwagwa n'ibwirizwa batatoye kuko tumaze kwibona kenshi muri kahise nicyo bitadusaba abarundi bose yuko ibyo bwirizwa shingiro ni rwabo ntibabyite ntiyumve ngo bamwe bavuga yaca nk'ayandi bwirizwa shingiro ni rwabo ureha kuritora mugo ntuzerika
ego
nicyo bituma rero boza kwitora
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi d'Amerika, radio yanyu.
nuko rero ncuti bakunza kabino ngaya duce tuba turabangiriye ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya ariko imbere yuko duhana gahindukira mu nkundire ku izina rya bagenzi banje ndabatumire mu yandi makuru turiko turabategura igice isaha imwe n'iminota 30 tubatumire kandi no kuja kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu mu mwanya uri imbere turaza kubashikiriza utu video dutandukanye muri zo harimo iyerekeye perezida mushasha wa Liberia George Weah yarahiye uno munsi kuba perezida ikunjuro ya mbere ibaye mu mahoro kuva mu 1944 ubutegetsi buhanywe mu mahoro muri agenda ryo kuri Facebook yacu murabe ako ka video na Lidiane Nahazwe na ifatikanije na Fatuma Alimasi Kala la muhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur Audrius Regis twemi twifurize kuranigwa mu byo murimo.